mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza mbahe ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona, namwe turizera ko mukomeje gushyira imbere gahunda ya guma mu rugo aho muri hose. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Uburundi hatangijwe banki itsura amajyambere y'urubyiruko, ayifungura ku mugaragaro. Perezida Petero Nkurunziza yavuze ko itegerejweho guteza imbere urubyiruko n'ubukungu bw'igihugu.
Ni banki izodufasha gushyira habona no guha agaciro impano zitandukanye Imana yahaye urwaruka ku Burundi, maze tugwize akazi, tunagwize n'ubutunzi, dukarishe ubwenge n'ingabire zindi Imana duhaye.
Uwo ni Perezida Petero Nkurunziza wa Burundi. Turajya mu Bushinwa kureba ibyerekeye icyurwo ry'Abanyayuganda bariyo, naho mu Rwanda abagiye mu materaniro barenze kuri gahunda ya guma mu rugo batawe muri yombi. Tugumane amakuru arambuye ni mu kanya. Reka ariko tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys.
Ndakuramukije Geoffrey. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBE kuri wa gatatu rwarafashe Niyonsenga Dieudonné alias Cyuma, afise televiziyo Ishema TV ikorera kuri interinete, hamwe n'umushoferi wiwe Komeza Usenge Fideli. Bagirizwa kurenga ku mabwirizwa yo kuguma mu rugo mu rwego rwo kurwanya ikwirakwizwa ry'ikiza COVID-19. Ku rubuga rwago rwa Twitter, urwego RIBE rwashikirije ko hashize iminsi kwihanikiriza abantu bose bakomeje kurenga kuri ayo mabwiriza. Ishuri rya Amerika rirabandanya gutohoza iby'inkuru y'uyu munyamakuru n'abandi batawe muri yompi imbere yiwe. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri Kenya bugiye kuzotangura gusuzuma kivunga abanyagihugu bose mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwizwa ry'umugera wa corona. Abambere bazohererwa ko nababa mu bice birimo abantu benshi bakenye ku murwa mukuru Nairobi, mu bitaro hamwe n'ibibanza byakoranirijwemo abakekwa ko banduye. Leta yashikirije ko yarungitse ibikoresho byo gupima bingana 12,000 muri ibyo bice bifise amahirwe manini yo kwandura. Abanduye COVID-19 muri Kenya bariyongereye mu kwezi guheze. Gushika ubu Kenya imaze kuronka abanduye 225, hamwe na 10 bamaze gutangazwa ko bapfuye. Abanyezimbabwe baharurwa mu majana baba muri Botswana bariko bariyandikisha gutaha mu gihugu cyabo, bavuga ko ikiza cya corona kigiye gutuma bicwa n'inzara muri ico gihugu cy'ubuhungiro. Abo bimukira bari babeshejweho n'ubuzi buto buto, ariko kuvaho Botswana ihagarikiye ibikorwa byose kubera corona ntibakironka aho bisumamwo. Baridogera kandi leta ya Botswana kuko yabakuye ku rutonde rw'abanyagihugu baronswa imfungurwa. Ntabizwi abanyezimbabwe baba muri Botswana uko bangana, ariko buri mwaka leta ya Botswana yirukana abatagira ibyangombwa bagereranywa n'15,000. Leta ya Malawi yarahagaritse imirimo mu gihugu mu ntumbero yo guhagarika ikwirakwira ry'umugera wa corona. Uwo mugera umaze kwandukira abantu 16.2 umaze guhitana muri icyo gihugu cyo mu bumanuko bwa Afurika. Abantu bakora ibikorwa bya nkenerwa iyo ngingo ntibaraba, ariko benshi bafise ubwoba ko iyi ngingo izoteza ubukene bw'ibifungurwa mu gihugu. Atangaza iyo ngingo ku munsi wa kabiri, umushikiranganji w'amagara y'abantu Japi Muhago yashikirije ko mu gihe abantu batogenzurwa umugero ushobora kuzokwica abashika 50,000. Perezida Peter Mutharika yashikirije ko ategekanya ko iyo ngingo izoherana n'itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu, ariko ko ishobora kongerezwa bibaye ngombwa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abashinga amateka w'umugambwe w'abademokrate baneguye ibyatangajwe na Perezida Donald Trump cyo guhagarika imfashanyo Amerika iha OMS. Umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi yashikirije kuri wa gatatu ko iyo ngingo ari mbi iteye kubiri n'amategeko kandi zokwega akaga isata cyawoni kijejwe magara y'abantu bizobangamira utwigora amakungu yarimwo two kurwanya ikiza cya corona. Perezida Trump yagiriza OMS kuba yarananiwe kwegeka ko Ubushinwa intandaro y'iki kiza. Yagiriza kandi OMS kuba yaratebye gutangaza amabi y'uwo mugera bituma Ubushinwa bwitangira amakuru bwishakiye. Trump yashikirije ko leta yiwe igiye gufata ikiringo kiri hagati byakozwe na OMS kuri icyo kibazo kandi iyo mfashanyo ikazoba irarungikirwa ayandi mashyirahamwe canke ibindi bihugu biyakeneye. Ubushinwa bwaratanguye igice cya kabiri kigeragezwa ry'urucanco rw'umugera wa corona aho abantu amajana atanu bo mu gisagara cya Wuhan aho watanguriye bariko baragerageragezwa ko ku bushake bwabo nk'uko byatangajwe n'ikimenyeshamakuru cya leta ku munsi wa kabiri. Ubushinwa bwarangije igice cya mbere kigeragezwa ry'urwo rucanco mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ku bantu 108 ushikiza ko bose bakuwe mu bitaro kandi bafise amagara meza.
Urakoze Aloyse Bigirimana kutugeza kwa ayo makuru. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho Perezida Petero Nkurunziza w'icyo gihugu ejo yatashye ku mugaragaro banki y'urubyiruko mu ntara ya Gitega. Iyi banki izajya yaka inyungu y'arindwi ku ijana ku nguzanyo izajya itanga mu gihe zisanzwe zo mu gihugu zishyuraga inyungu irenga 13 ku ijana. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Iyo banki yitaho iterambere ry'ugwaruka yuguruwe ku mugwa mukuru wa politiki Gitega na Petero Nkurunziza arangwa igihugu cy'u Burundi ije guteza imbere ugwaruka ari nago bwinshi mu Burundi kuko rugera ku bice birenga 60% by'abarundi bose nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganje w'ugwaruka. Icyo cyumviro kikaba cari kimaze imyaka 4 kiko kiranonosogwa nk'uko tubishikirizwa na Petero Nkurunziza.
Icyumviro kibanye iterambere ry'ugwaruka mu Burundi bikomoka mu ikoranabuhanga ry'ugwaruka ku rwego rw'igihugu yo mu mwaka 2016 byabirenganye mu ntara nziza Gitega. Mu nyuma yaho mu mwiherero wa leta wabirenganye Gitega muri mukakaro 2016 leta y'u Burundi yaciye isaba ko hashyirwaho ibanki yitaba iterambere ry'ugwaruka. Bisigaye neza yuko aho amaso yavukiye natambirwa n'utubatanire no munsi ku mukuru.
Petero Nkurunziza amenyesha ko iyo banki ije kugwiza akazi mu gwaruka. Ati n'umutaho ukomeye uzofasha ugwaruka bw'u Burundi kwitegurira kazoza.
Banki izodufasha gushyira habona no guha agaciro impano zitandukanye Imana yahaye ugwaruka bw'u Burundi maze tugwiza akazi tunagwize n'ubutunzi tukarishe ubwenge n'ingabire zindi Imana duhaye. Gwaruka ni muronse umutahe umudaho udahomba umutahe ukomeye ari ibanki cyangwa ugwaruka urasarize ubwenge n'ubumenyi n'ibigambo bufise. Ubwo nta rwitwazo rero basoko bari amaze ngo nta usabiriza ategatiye igisaba turiwe kandi bishishe kuko Abarundi tumaze gutahura ko ugwaruka rutegerezwa gushyirwa imbere mu migambi yose. Turi tubisanga muri wa mugambi w'igihugu ujejwe iterambere ushira mu myaka ya 2018 ugashika ku mwaka 2027 mu twita mu Gifaransa la national de développement.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasabye ugwaruka gutsinda ubwoba bagakoresha ubwenge bakuye mu mashuri mu gutegura imigambi myiza.
Nimutsinde ubwoba nimenyereze gukorana n'amabanki kandi bukore imigambi yizwe neza y'amanota n'amaronka mu ishuri nagaragare rero kino gihe ubuzima kwa isi yose. Nacyo byo tumarira ku kibanza cya mbere mu ishuri amanota menshi ukananirwa kubaho mu buzima busanzwe. Reka amanota mwahose rero agaragarire mu bikorwa kugira ngo twiteze imbere ubwenge bukoreshe gutegura imigambi myiza kandi yizwe neza. Muramwibuka ko ibyo umugabo ajya aryamye abirondera agira akazi. Nimubahuke rero gushyira mu ngiro ibyo mwize n'ibyumviro byanyu.
Umushikiranganji w'ugwaruka Evelyne Butoyi yaboneyeho guha impanuro ku gwaruka jejwe arusaba gufata nkankama iyo ngabire kugira ntizo bafe kubusa.
Aha rero ugwaruka tuhamagarira gukerenuka. Leta barabonye ko itayaga amasigara cicaro wawundi ngo umugabo yihindukiza mu kirago n'ihindukiza mu ijambo nyenicubahiro umukuru w'icacu ni ntayagariye. Eka aka rero nakajye keza ko kwerekana namwe yuko mwari mushashaye iyi banki, ibanki yanyu ko byukuri mwari mufise inyota yo kurangura imigambi none amarembo yugurutse mukura amaboko mu mpuzu muje ku kizi mwitabire ibikorwa by'iterambere gutyo aho mubaye hatera imbere ndetse n'igihugu cyose gitera imbere.
Mu gusozera ibyo birori Peter Nkurunziza arongo igihugu cy'u Burundi akaba yamenyesheje ko mu minsi iri imbere bagiye gushinga ibanki y'uburimyi n'ubworozi. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Turacyari ku makuru y'u Burundi. Umuhanzi w'umurundi wari ufite ubwenegihugu bwa Canada Willy Leonard niyo mungere mu mpera z'icyumweru gishize yitabye Imana mu gihugu cya Malawi azize indwara ya COVID-19. Mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaganiriye na Bwana Innocent Mugambi, umurundi uba muri icyo gihugu ukuri ishyirahamwe There is Hope rifasha abaturage n'impunzi kubana mu mahoro, amubwira uko babyifashemo nyuma yitabaruka rya nyakwigendera. Niyo mwungere
Innocent Mugambi, reka ngushimire aka kanya duhaye kugira ngo tuganire ku byago muherutse kugira aho muri Malawi, aho mwabuze umuvandimwe w'umuhanzi w'umurundi Willy Leonard niyo mwungere. Nagira ngo tubanze rwose twihanganishe umuryango asize ndetse n'inshuti n'abavandimwe, noneho watubwira uko iyo nkuru imaze kubageraho yitabaruka rya Willy Leonard niyo mwungere bagezeho nyuma yaho hakurikiye wiki.
Ubwa mbere twumvise ministre ajejwe amagara y'abantu atangaza ko umuntu agira cenda yabonetse afise ibibazo vya corona ati n'umunyakanada avuka mu Burundi tiyinjiye mu gihugu cya Malawi tariki 28 z'ukwa gatatu, ati rero ubu afise ibibazo, afise ingwara agwaye kandi yarasanzwe afise n'izindi ndwara zitandukanye. Hari batwaze kuvyumva twe umutima urahagarara kuko hari abantu benshi baradukunda babanza kumva ko hariho izina umurundi bizana ingaruka mbi abantu bacu bakora nk'ibyashara mu bisagara bitandukanye, hari abarundi abanyarwanda bakungumana abasomali abatiropiya bashobora kugirirwa nabi. Tutaranye rero gutohoza kugeza aho bukeye bwaho batangaza kuti wa muntu yapfuye. Tutaranye rero n'amatohoza tukumva nyine ko ari Willy, turabarekiriza gena hino hanyuma turavuga ati none bigenda gute, abantu batangwa kubaza abari muri Canada abari hehe inshuti ziwe n'umuryango barabaza ati mbega bazomushingura gute bizogenda gute. Tuze ngo turabajije minisiteri y'ubuzima atubwira ati aha twarahejeje tutatoya nimutwereke ngene bimeze. Rero nyuma y'iminsi itatu batwemerera turagenda kuraba. Rero ejo niho twagiye tuvuga ati no ko urujya n'uruza rw'abantu rutemerewe kuja hamwe kubera ikibazo cya corona, abarundi bake nyine twashoboye kuja hamwe twemerewe na leta, turategura imva yiwe neza, turashyira ko umusaraba werekana ko nyine ko ari umuntu afite izina ryiwe, turashyira urushurwe kugira imiryango rero niyamara kwemeza ukuntu dushobora kubakira imva ishobore kubikora. Nuko nicyo twakoze ku munsi w'ejo.
Nk'uko ubivuze yazize COVID-19, hari undi muntu babanaga mu rugo, ikibazo gihagaze gute? Uravuga ko nta muntu bigeze babwira iby'urupfu rwe bakamushyingura gutyo nta kivuzwe, hari undi muntu babarabanaga mu rugo?
Izo nkuru tuzikesha minisiteri y'ubuzima. Minisitiri yavuze yuko umugore we nawe nyine bamupimye basanga ko nawe nyine yaranduye, ariko uhajije umugore akubwira ati je nta muntu n'umwe yigiza mpima, ariko bashize ahantu mu kato nk'uko abanyarwanda babivuga kugira basuzume. Ni ibintu bitoroshe gutahura, ariko ni kwifata uko nyene kuko turazi neza yuko hari abantu bavugwa yuko bafise indwara bakayigendana, ariko ntagire umuntu namwe abimenya. Benshi bakazikira, rero turarindiye tukurikirana nyene kuri telefone kugira uwo muntu wacu nawe nyene turabire azofashwa.
Noneho mu gusoza ikiganiro, ukurikize uko ubona mu byerekeranye n'uburyo abantu bitwara mu kwirinda virusi ya corona, itera indwara ya COVID-19, wabwira iki abakurikira ijwi rya Amerika cyane cyane abo mu bana ho ngaho muri Malawi mu buryo bwo kwirinda ikwirakwira ry'iyo virusi ya corona?
Mu byukuri ugiye ahantu nkaho nyine ku bitaro twagiye aho biri nyakwigendera buriya yasandabiye usanga abantu bari nari mu nkambi yazareka uyu munsi abantu bari kubara barapokera amafaranga bahabwa haguhabwa ibigori bahabwa udufaranga twinkica ntiyekeze abantu bari kubara kiga nari benshi ukibatsime mana hamwe twoterwa byogenda gute ejo no hanura abantu nikumviriza mu by'ukuri ibyo leta igenda ivuga ayitangaza ku byerekeye gusiga umwanya agaciye umuntu n'uwundi kudakorora ahantu nyine habonera ugakorora ari mu gatambara cyane wikingije ukuboko hanyuma kugerageza nyine gukaraba mu maso hari abantu bagiyambirana hari abantu bagiramukanya mu maboko babatije ibya ntabwo twashobora n'iby'abazungu rero bintu nk'ibyo bishobora kwifuza ko abantu bacu bogerageza kuko iyi ndwara yamaze gutabara ko ari indwara yica tugerageze twirinde mbwiza dusenga Imana kugira ibintu bikingira cyangwa imiti iboneka.
Inosa ibyo byo kuyambira kuramukanya abantu bahoberana n'abandi urabibona mu nkambi mu Barundi mu Banyarwanda mu Banyekongo cyangwa se ni ibintu biboneka no mu banyagihugu aho ngaho muri Malawi?
Oya ni mu banyagihugu birahari ariko mu nkambi hari nk'abantu usanga nyine bari kurabikora kuvuga ati mbe iki gihe macayambira na macagumbira macaramukanya mu maboko aho ubwira ati amabwirizwa ya korona nta muntu yashobora uzofa azofa uzosigara azosigara twe turacyakwiyagira nyine ni kwiramukanyiriza ukuri kwanjye.
Ntabwo byoroshye ariko ni ukubahiriza amabwiriza nk'uko wari ubivuze abantu bagakomeza gukorera hamwe kugira ngo iki cyorezo tukirwanye. Ndagushimiye cyane Inosa Magambi kuri aka kanya uduhaye.
Yego cyane murakoze namwe.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika. Ntindero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tugeze muri Uganda aho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'icyo gihugu ivuga ko Leta y'Ubushinwa yemeye gufasha abaturage ba Uganda bari muri icyo gihugu cy'Ubushinwa bavuga ko barimo kwirukanwa mu mazu no gukorerwa irindi vangura rimaze igihe rikorerwa Abanyafurika bose baba mu Bushinwa. Inkuru ya Ignatius Baizi muri Uganda.
Iryo ni ijwi ry'umwe mu banyayuganda batuye mu Bushinwa. Uwo mudamu yifashe video n'abana be bato cyane babiri barira avuga ko bamaze kabiri batarya batunzwe no kunywa amazi yonyine nyuma yaho batemererwa kugira aho baja nkaho bagura ibyo kurya kandi na nyirinzu batuyemo akaba bavuga ko yari ari kuyibirukanamo kubera ko arabirabura. Uwo nawe ni umunyayuganda wifasha amajwi aririra ubutegetsi kubatabara avuga ko ivangurwa kubirabura rimaze gukabya mu Bushinwa ko batemererwa kwinjira mu mahoteli, mu mavuriro, mu masoko n'ahandi hose hatanga serivisi ku bantu kubera ko ari Abanyafurika kandi bakanashinjwa kuba ari bo bateje uburwayi bwa corona muri icyo gihugu. Aya mavideo amaze gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga mu gihugu abanyayuganda benshi batangiye kunenga ubutegetsi ko butitaye ku banyagihugu barimo guhohoterwa mu Bushinwa. Ibi byatumye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda Sam Kutesa ahamagaza ambasaderi w'Ubushinwa muri iki gihugu kumubaza impamvu abanyayuganda barimo gukorerwa ivangurwa mu gihugu cye no kumusaba kumenyesha leta ye ko ubutegetsi bwa Uganda butanejejwe n'ibyo burimo kumva ku banyayuganda bari mu gihugu cye kugira ngo ubutegetsi bw'Ubushinwa bugire icyo bwabikoraho. Iyo ntumwa y'Ubushinwa muri iki gihugu yahamagajwe ku munsi wa mbere wa kino cy'umweru yavuze ko igiye gukora ibyo Uganda yisabye none igisubizo cyabonetse. Mu nama n'abanyamakuru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda Sam Kutesa yatangaje ibyo leta y'Ubushinwa yiyemeje gukora.
The government of China has agreed to say that those who were caught in the lockdown and visas expired.
Ati leta y'Ubushinwa yiyemeje ko abanyayuganda bose bagizweho ingaruka n'ibihe bidasanzwe by'icyorezo cya corona kandi viza zabo zikaza no kurenga igihe bagiye kuba bongewe igihe cy'amezi abiri muri viza zabo. Twanemeranyije ko bagiye kuba bacumbikiye abanyayuganda batagifite aho batura kubera viza zabo zarenze igihe no gufasha abakumiriwe mu mahoteli kubera gukekwaho indwara ya corona ariko badafite icyo bayariha. Twanemeranyije ko ari nta munyayuganda uzirukanwa mu nzu atuyemo kandi yarayishyuriye kandi ko ari nta vangurwa rigiye kongera gukorerwa abanyayuganda aho bari hose naho bashaka kujya nko mu masoko, mu mahoteli, mu mavuriro n'ahandi. Kutesa yongeyeho ko bemeranyije na leta y'Ubushinwa kugira ngo abanyayuganda bose babe bagumye muri icyo gihugu kubera ibihe bidasanzwe biriho ku isi hose kubw'icyorezo cya corona. Agize ijambo ku banyagihugu, Perezida Museveni nawe yaraye avuze ko bibaye ngombwa bagarura abanyayuganda bose bari mu Bushinwa ku butaka bwa Uganda. Iri vangurwa ry'abirabura mu Bushinwa ntabwo ririmo gukorerwa abanyayuganda bonyine, ahubwo ni abanyafurika bose batuye muri icyo gihugu, kandi umuryango nyafurika nawo wahagurukiye iki kibazo uhamagaza ambasaderi w'Ubushinwa ku cyicaro gikuru cy'uwo muryango muri Ethiopia gusobanura impamvu abanyafurika barimo gukorerwa ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu rwabo. Abahagarariye ibihugu bya Afurika mushinwa nabo bandikiye leta y'icyo gihugu basaba ihagarikwa ryo gufata abanyafurika bose nk'abanduye corona, kubakorera ibipimo no kubashyira mu kato ku ngufu kubera ko ari abirabura. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Tuye mu Rwanda, abaturage batawe muri yombi baregwa kwigomeka ku mabwiriza y'ubuyobozi yaguma mu rugo barinzeho bakajya mu materaniro yo gusenga kandi bibujijwe. Asumta Kaboyi.
Hashize ukwezi leta ihagaritse ibikorwa byahuzaga abantu benshi birimo insengero mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Nubwo amabwiriza yashyizweho n'ubuyobozi asaba abantu bose kuguma mu rugo, hamaze iminsi humvikana abaturage bo mu ntara y'Iburengerazuba bafatiwe mu bikorwa byo gusenga rwihishwa. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro Madamu Inkamiye Emerance yabwira Ijwi rya Amerika ku itsinda riherutse gufatwa ryasobanuye ko ririmo gusengera imperuka abo baturage bemeza ko iri hafi kubageraho.
Rutsiro niko bimeze, n'ubundi iyo tugiye kubigisha tubabwira ko ibyo bakoze atari byo ntibabashaka no kutwumva kudutega amatwi. Bo baba bavuga ko imperuka ibagereyeho kubyanditswe bisohoye. Bari bafite uburyo biyoroganiza kuko bari abantu akenshi banaturanye, noneho tugasanga bakaduca muri humye bakabasanga bagiye hamwe. Ariko kubera mobilizasiyo yakozwe mu baturage iyo babumvise batangiye kuririmba bahita batanga amakuru.
Abaherutse gutabwa muri yombi n'abaturage 24 bo mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Gihango bafashwe n'inzego zishinzwe umutekano bashinjwa kunyuranya n'amabwiriza yashyizweho na leta yo kwirinda COVID-19. Aba baturage bafashwe bihurije mu cyumba kimwe bavuga ko basenga kuko imperuka igiye kubasohoreraho. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro Madamu Inkamiye asobanurira Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu abo baturage babahurije hamwe ngo babasobanurire ingaruka ziri mu bikorwa barimo gukora muri iki gihe.
Hari wacu mu Rutsiro twajyanye ahantu turi kubigishiriza, uwo tubona atangiye kuzamura imyumvire turamurekura, uyu munsi hari abari burekurwe. Ni ukubigisha kuko tubakurikirana mu rwego rw'amategeko kuko tuba tubona nyine binagoranye.
Ese impamvu y'ubwo bwoba ni coronavirus se kuri se ku isi hose? Ni iki kibatera ubwoba cy'umwihariko?
Hari iyo corona ariko hari n'ubutagondwa kubona n'abantu bahoze ari abadivantisti baza kuvamo rero ngo ari abasohoke, tabasohoke n'abantu basenga bamaramaje bafite imyumvire mbese ihabanye n'iyabandi.
Ubuyobozi bwakunze gusobanura abaturage ko abaye hari ushaka gusenga bagomba gusengera mu ngo zabo kugira ngo bagize uwaba yarahuye n'iki cyorezo atagira undi yakwanduza. Si mu karere ka Rutsiro havuga ibikorwa nk'ibi by'abaturage bishyize hamwe bakajya gusenga, kuko no mu karere ka Karongi nabo ni mu ntara y'Iburengerazuba nabo havuze abaturage bafashwe n'inzego z'ubuyobozi basengera hamwe no mu buryo bunyuranije n'amabwiriza yo gukumira icyorezo cya COVID-19. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Jean Bosco Kabera aherutse kuvuga ko aba bantu basenga rwihishwa bakomeje kwica gahunda leta yashyizeho yaguma mu rugo.
Icya kabiri kigaragara ni uko hari abantu bagisenga ari benshi, hari abantu bafashwe mu by'ukuri byagaragaye yuko batubahiriza iyo gahunda. Natanga urugero, muri Karongi murenge wa Rubengera hari abantu 65 batawe muri yombi, abo bita abatantera bari mu gusenga. Kandi mwibuke kandi munazirikane yuko insengero zafunzwe mu mabwiriza ya soto. Ibyo bibazo rero biracyagaragara, twakwibaza nabo tukabaza abanyarwanda ngo ibi bintu byarangira ryari, izi ngeso mbi bazireka ryari, izi ntege nkeya, iyi mico mibi bayireka ryari kugira ngo gahunda yaguma mu rugo yubahirizwe.
Twagerageje gushaka umuvugizi w'ubugenzacyaha mu Rwanda ngo tumubaze umubare w'abantu bamaze gufatirwa mu bikorwa byo gusenga mu kivunge n'ibihano bahabwa mu gihe icyaha cyaba kibahamye, ariko inshuro zose twamushatse kuri telefone yigendanwa yagiye atubwira ko aza kuduha amakuru birangira atabonetse. Gusa igihe cyose yazifuza kugira icyo avuga kuri iki kibazo twamuha umwanya. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rumaze iminsi rutangaza ko rwafasha abantu batubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID. Mu baheruka harimo abanyamakuru 6, barimo 3 bivugwa ko bafashwe mu rwego rw'akazi, n'abandi 3 bakurikiranyweho ibindi byaha bidafite aho bihuriye n'umwuga wabo. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivuga Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Soreje makuru yacu yo muri iki gitondo, ariko turabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bitaha. Turabibutsa ko mu kiganiro muri sanga kiri buze guhita ku isaha isanzwe, ariko ni kimwe mu byatambutse mu minsi ishize bityo tukaba tutari bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo byanyu, dore ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegura turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira ikiza cya virusi ya corona. Aya makuru yarahagarariwe na Edi Rwema, yegeranijwe na Fasil Gabehu, naho jyewe mwumva ndi Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.